Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ku munsi wa mbere tuganira ku bibazo bya politiki. Mundwi heze inama nshinga mateka y'u Burundi yaremeje 100% integuro y'itegeko rizoshiraho umugwi wo kugwanya ihonyabwoko n'amabi akogwa mu ntambara mu gihugu. Hari ibibazo bitari bike bijanye n'iryo tegeko yemejwe mu misi canke mu mezi ari imbere, hamwe n'ukuntu uwo mugwi wokora kugira ugire ico ufashije ku ntureka za politike mu Burundi. Mubona uwo mugwi uzofasha gutorera umuti bimwe mu bibazo vya politike. Mubona uwo mugwi wokora gute mu gukinga ihonyabwoko mu gihugu. Nivyo tugiye gucirya nino mu kiganiro muri sanga mukanya. Mwese turabaraitse mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro. Kaze mwese.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Kuno umunsi wa mbere tuganira ku bibazo bya politike. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Integuro y'itegeko rishiraho umugwi wo kugwanya ihonyabwoko n'amabi akorerwa mu ntambara yaremejwe 100% mu nama nshinga mateka y'u Burundi mu ndwi iheze. Ariko ivyishigwaho ry'uwo mugwi ntibirumvikanwa ko na bamwe mu bashinga mateka. Ivyo vyaribonekeje mu mpari zabaye mu gihe hariko harigwa iryo tegeko. Integuro y'iryo tegeko izoshiraho uwo mugwi wo gukinga ivyo vyaha. Dutega amatwi imbere yuko tuja mu kiganiro nyirizina inkuru twashikirijwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse aho iryo tegeko ryatogwa mu nama nshinga amateka.
Integuro y'itegeko ishiraho umugwi wo kugwanya ihonyabwoko hamwe n'amabakorwa mu ntambara yemejwe 100% mu nama nshinga amateka y'u Burundi. Ariko rero ivyishigwaho ry'uwo mugwi yateye amakenga bamwe mu bashinga amateka bari mu rwego rw'amakoraniro mu Kigobe mu Burundi. Kuva habaye kwiyamiriza ugusubira kwitoza k'umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza, haraheze imyaka irenga ibiri haradutse impari mu banyapolitike ndetse no muri bamwe mu mashirahamwe adanije ibice vya politike hatibaje ivyegeranyo mvamakungu aho mu vyashikirizwa harimo ko mu Burundi hashobora kuba ihonyabwoko. Ivyo navyo leta y'u Burundi yaravyiyamiriza mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Abashinga amateka nkamvuye kurera zaru hamwe na Mbonimpa Adolphe babajije ko ishigwaho ry'uwo mugwi w'ubukinga ihonyabwoko hamwe n'amabakorwa mu ntambara itubarije kwemeza ko mu Burundi hashobora kuba ihonyabwoko. Umushikiranganji Pascal Barandagiye w'intwaro hagati mu gihugu niwe yari yaje mu nama nshinga amateka gusigura iyo nteguro. Uyo nawe akaba yahumurije abo bashinga amateka.
Nibaza ngaha rero yuko ari inyishu irashe kuri aba bagumiza mu kanwa ijambo genocide, kimwe mu byo umugwi ujejwe uzokora cyane cyane bazo bijanye na impunity. Muvyibuke neza yuko igihe igihu cacu cavuga kumugaragara ko kivuye muri CPI abagityoza bace bavuga kigomba kugurura umuryango impunity. Nakanya keza uko bereka yuko Luendola ihibambewe ivyo kuja muri impunity bitarimo. Ahubwo agomba mbere kujaho n'ugwego rukurikirana ivyo bintu nyene bya impunity n'ivyo bya genocide.
Naho biruko iyo nyishu hari abashinga amateka itanyuze. Mushinga amateka yigenga Fabien Bantijya nino ari muri uwo mugwi wabatanyuzwe.
Mbeganye kwa mushikiranganje ikimenyetso mwafatiye igipimo cyo bari iki mu gihe Burundi ashitana rigirana abantu barazimangana ndi bubanze basanze ntagaza ahantu abantu bari kwikarashije baje ngo hewe nguto kwishikana ico kintu gisigura nkabanze yuko aha babwira abantu mu gihugu ngutishikaye tuzogusongako tuzogukorerako tuzokumesa aya majambo mwe mwumva byasigura iki byo kuri igihugu ntituzokirekura twagikuye kuri bisigura iki hakobokirekura uwo byura umutwe muwo mugwi omena wumva tukira abantu kuvuga ngo ntawe yabugurishoboka
agiheza gushikiriza cyumviro ciwe Mkuru inama ashinga amateka Nyabenda Pascal yaciye amwishura ubwo nyene.
Nyakubahwa Honorable Fabian, reka kufata ama exception. Wewe ukunda gufatira kutuntu tutu exception. Ufatira kuri aho kuri. Oya ntacho ta reka tubandane.
Hagataho iyo nteguro yitegeko rishiraho uwo mugwi w'igihugu ujeje gukinga ibyaha bikorwa mu ntambara hamwe n'ivyaho nyabwoko ushizweho mu gihe mu Burundi umugwi ujeje kumenya kuntu kunywanisha abarundi uri ku kivi bamwe bashinga amateka batiyo mugwi warukwiye gushigwaho inyuma y'igikorwa cyo kumenya ukuntu kunywanisha abarundi kugira ngo mu bawugize ntiyazohave habamwo abagirwa n'ibyaha sever izo bashize habona kuri ayo makenga umukuru w'inama ashinga amateka nawe ati
uworindira gusa gukora ruko severi hejeje ntanaboshingwa amabanga ntanaboshingwa amabanga mu gihugu havuga kuti reka gushinga amabanga uriya cyangwa uriya severi taragira kivuze ati kubera ko severi taravuga ngo turabe ko naka tagirizwa ibi nabiri turafise bidushobora gufatira kugira ngo naka ashobore gushingwa amabanga
uwo mugwe ukinga ibyaha byo mu ntambara hamwe n'ibyiho nyabwoko utekanye n'ibyizwa shingiro ry'umwaka w'2005 mu by'integuro ishyiraho uyo mugwe rero itegekanya harimo yuko bazaba bawugize bazaba bakomoka mu mihungu itandukanye y'igihugu aha no kuvuga yuko buri ntara yose izo biserukiwe n'abantu babiri badasangiye ubwoko hakaba kandi muri uwo mugwe hazoba harimo abanyamigambwe muri yo hakaba hariho izo biserukiwe mu nama shinga mateka hakaba kandi n'abazo bawugize bazaba bakomoka amashyirahamwe atabigamye bya politike amadini abaserukiwe bakenyezi hamwe n'ugwaruka ibujumbura fidelite ishatse icyo gya Amerika
Akoze cyane mugenzi wacu Fidelite Shatsi yaduteguriye iyo nkuru ku kibazo cy'amaraporo yagiye arasohogwa ava mu mashyirahamwe mpuzamakungu ku itegurwa ry'ihonyabwoko bavuga ko ryari ko riraba mu Burundi mu minsi heze leta y'u Burundi yarasubiriye irashikiriza aho ihagaze kuri izo raporo mpuzamakungu aho ni mu gihe Philippe Nzobonariba umuvugizi wa leta mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu kwezi guheze yavuze kuri ivyo vyegeranyo tumutega amatwi duhereye aho yavuga ko aho yavuga kuri raporo y'ishyirahamwe ry'agateka kazina muntu FIDH
Nagoma ni wabengeshi yuko bibijanye na FIDH leta zukwiremeshe. Kwe na mitonde musome amarakura suwe kuburundi. Ijambi honya kuoko ribuzwe injuro mirongo irindwi. Ivuga yuko ari ntabanduka muri raporo yasohotse kwezi kwa kwindwi bakoresheje ihonyabwoko injuro zibiri gusa. Ni ukuvuga 68 zaravuyemo barazisohoye. Mu nyuma rero kiri bagaruka ati ihonyabwoko ko ryanze reka tuvuge indwara y'igikenye twizere ko muri raporo izokurikira nibyo by'igikenye bazomaramara kabikuramo
Imbere yuko babikuramo ariko leta ntiyakana ko hari ibyaha bikorwa mu gihugu afatiye ku cegeranyo cyo mu gihugu wigenga ugateye akazi na munsi ni DH wavuze ko abantu barenga 400 bishwe mu mwaka uheze nzobona riba yasavye abakorerwa mabi bose kubimenyesha
muribuka umwaka hari abantu bari biharaje ku kwezi guheze kwa meza tutaheze gusohora raporo atagize raporo yerekana ko ibintu ari bibi kandi bikorwa na leta ataheza waruhuye gukora mugabo cegeranyo cyase DH aravuga aba anu bapfuye abazimiye abafashwe n'ubutungane bukabahohotera n'abandi taza babi abahohoteye avuga ibintu uko biri uti leta none ibiravyemera leta iri kuvyemera munsi yuko yashizeho ingingo ikanahimiriza muntu ukorera leta ufise amabageta yagushinze ukahota leta yakazi na muntu ubihagarike munyagihugu wabigiriwe banguka turi ubutungane uwo muntu arafatwa arafungwa genda murabe agitegeke cya polisi bononye ibyo bonone bafashwe murumva rero leta ntiyigeze ihakana yuko iragiye zitona izindi yake cegeranyo yashikirije icegeranyo gituma leta ibandanye umugambi yihaye y'uguhana intumwa zayo zikora amakosa ku rubuga rw'amabanga bajejwe
Uyu yari Philippe Nzobona ari bamuvugizi wa leta y'u Burundi kuri mikro ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza aho yashikiriza kubijanye cyane cyane n'amaraporo yagira asohoka ku Burundi avuga ku kibazo cy'ihonya bwo kujya shobora kuba rikorera tegurwa canke rigiye kuba mu gihugu cy'u Burundi. Tugiye rero kwihweza ducirya nino kubijanye no mugwi mushasha ushobora kuzoshingwa mu misi imbere mu mezi ari imbere ni iryo tegeko riri kurira tegura uwo mugwi yemezwa n'inzego zose. Twihweza ico uwo mugwi wofasha kuntureka za politike mu gihugu cy'u Burundi. Kuri ibibazo rero twatumiye abahinga mu bijanye n'iki kibazo cy'ihonya bwoko turi kumwe n'umushinga ntahe mushano Terence arongoye ishirahamwe ase genocide rigwanya ihonya bwoko. Twatumiye kandi umushinga nahe Aloise batungwa nayo harongoye ishirahamwe amepesi gira ubuntu gihweza rikanaraba kahise k'igihugu hamwe n'indyane mu gihugu cy'u Burundi cyagiye kiracamwo. Umushinga nahe batungwa nayo ariko arategura doktora mu byo asanzwe akora muri iryo shirahamwe ariko aritegurira muri kaminuza mu gihugu cy'u Busuwisi i Lausanne. Twakira abatumire bacu duhereye ku mushinga nahe mushano Terence ndabahaye ikaze. Murakoze cyane namwe mushinga na Louise batungwa nayo ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze ndarumukira bari kwatwumvira.
Duhere kuri mwebwe nyine mushinga nahe Louise batungwa nayo murakurikiranira hafi bijanye n'amatati y'igihugu cyagiye kiracamwo kubatazi icyumviro cy'iryo tegeko rishasha ariko ririgwa ry'uwo mugwi wo tubwira aho biva ku bantu batumva neza na neza n'impamvu iryo tegeko ariko riraba mu nama nshinga mateka kugira habe uwo mugwi w'ugukinga ihonya bwoko mu Burundi.
Neza na neza yo uwo mugwi mwenu wo utegekanywa mu masezerano yo kunywana nako yo y'amasezerano yahagaritse intambara amasezerano bitira yarusha yasinywe mu gihumbi kimwe mu bihumbi bibiri tariki 28 z'ukwezi k'umunani w'akazungu bibiri. Ayo masezerano rero bakaba bayitira amasezerano y'amahoro no kunywana kw'abarundi ariho basaba ko hojyaho mu Burundi umugwi ugejwe gukinga ihonya bwoko ibyaha bikorwa mu ntambara n'ibyaha bihohotera gatya kazina muntu. Hanyuma rero mu igirwa shingiro ryatowe kwa 18 ntwara nte mwaka wa 2005 iyo umugwi mwene uwo birasabwa kujyaho na cyane cyane mu ngingo y'igitegeko y'ibyifuzo shingiro mu ngingo y'268 hanyuma bagaca bavuga neza icyo uwo mugwi wo ugejwe mu ngingo y'274 aho basaba ko hategereza kujyaho umugwi mwene uwo mu gihugu cy'u Burundi kuko ari igihugu cyakiye mu ndyane nyinshi ndetse bamwe bita ko ari ihonya bwoko abandi bavuga ko habaye ibyaha byo mu ntambara abandi bavuga ko habaye ibyaha by'agahomerabunywa. Nicyo gituma rero baca bavuga n'amabanga uwo mugwi wo ugejwe na cyane cyane kubera mabumbagiye inkomoko bumva ko yavuye mu biganiro byahabwe bisa ku masezerano yo gushyira yashyizeho imikomo yarushya y'umwaka w'2000 tariki 28 z'ukwezi k'umunani.
Murakoze cyane rwose kuri izo nsiguro mushinga nayo batungwa nayo. Duhindukiye ku mushinga nahe mushano Terence, kuri mwe mubona umugwi nkuru uzokungura iki ku bibazo bya politiki bihanze igihugu muri iki gihe?
Murakoze ko ndamunyabanga nari umukuru w'ishirahamwe.
Urashobora kuduza ijwi gato mushinga nahe mushano ntitwumva neza?
Nagira ndababarire yuko ndi umunyamabanga umukuru w'ishyirahamwe ase genocide Cirimoso ntari umukuru w'ishyirahamwe.
Murakoze cyane.
Ariko ngira mwisho rito kibazo rero. Igenekerezo ry'icenda muri uku kwezi k'umunani umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye rashikire nk'uko mwabivuze inama nshingamateka integuro y'itegeko ikinga ishyiraho umugwi w'igihugu wo kugwanya ugukinga ihonya bwoko no kurirandurana n'imizi. aho murumva yuko yarusha bari bibimbiriye yuko uwo mugwi woza ugufasha gushiraho inzego imeze neza iba imbeta iba inama nshingamateka inama nkenguzamateka mugabo murumva ku 2008 integuro ya gatanu iyo nteguro iriho mugabo ugushika uyu munsi no baciyumvira kuri tora none kuvuga tuti ubu abarundi bagiye kuvuga bati ashi tanke bati birame ntangara ubwa mbere hoho ngaho oye amakenga na minumba numvise abashikiriza iby'amakenga yuko bari barindiriye ko mugwi w'ugusohoza ukavugana ukuri no kurekuriranira bikatanga ugasozera igikorwa cyawo hanyuma bakabona gushyiraho uwo mugwi nawo kuko waracerewe niwe wari waranatanguye baterezwa kujyaho kugira ngo muri leta ntihagire abantu bafite agatotsi bajyamwo inama nshingamateka ntihagire abantu bafite agatotsi bajyamwo inama nkenguzamateka ntihagire abantu buba bagirizwa bakekwa ko igikonyabwoko cyaha byo mu ntambara cyangwa iz'amakaza gahomera buntu bajyamwo none ubu ko mbona mu ngingo ya kabiri y'iri bwirizwa nyine n'integuro y'ibwirizwa ivuga yuko abategerezwa ubwa mbereho ishyirwaho n'umukuru w'igihugu none ishyizweho n'umukuru w'igihugu akongera bakaba bariwe baha raporo ubwo bashobora gutanga raporo itanezereza umukuru w'igihugu
ariko biraca mu nama nshingamateka mu nama nkenguzamateka bikongera bikagaruka hamwe umukuru w'igihugu akabyemeza
nzi ko mwumvirije amakuru yaho ejo bari abanyamurenge bibuka ababo haravuze abantu bari mu nama nshingamateka bakekwa ko ibonyabwoko ry'abanyamurenge none hari uwimena igihute ibyo byose izo nzego zategerezwa kujyaho mu bintu hariho abo bisizweho abantu b'abashingantahe batavugira muvumbi kumuvumba akandi icyo bicura iyi ni mu ngingo ya gatanu aho ibya politiki naho bigoreye bavuga yuko hazobonjyamo abantu babiri bavuye mu ntara imwe imwe cyangwa bayibamwo naho bakaba bahavuka mugabo mu bwoko butandukanye ibyo ntibyari mugabo niba bari mu bwoko bubiri bwabo bakaba bari mu mugambi umwe cyangwa bafite imigambwe yegeranye ubucuti kandi bafite icyo abanyagihugu babicura ko bizogenda gute hariho ibindi bavuga yuko harimo abihebeye imana batatu bazujyamo abo bihebeye imana batatu barabonye mu mugwi w'ugu wa senitebe arigezemo kuba uwihebeye imana ari wa burongoye iba mbonerane nabona muntu umenga naho yari hebe imana yatunganiriza neza abanyagihugu ubundi bwa semideyi ubutumire bagira ntawe ubibona neza ariko tubona hanyo ndingi bya politike ndibira gatoro ko mbona bavuga yuko abazokwitura uwo mugwi ari umukuru w'igihugu leta inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka abacitse ku icumu iyo nyabwoko ryaba ubu kubera iki batawitura bumva bacitse ku icumu boshira amakenga
birumvikana mushinahe mushano ingingo ziracari ko zigwa kandi ingingo ni nyinshi nk'uko muzisobanuye muri iki gihe iyo nteguro yaremejwe ego ariko igitegeko ntiriremezwa ingingo kumbure bazozihinyanyura bazozicisha mu nama nkenguzamateka zizobandanya zigwa mbere y'uko bazemeza neza na neza ariko nk'uko mwavuze tubajije umushingantahe Aloyizi batungwa nayo imwe muri izo ngingo iravuga yuko nk'uko mwabivuze ko uwo mugwi hazobamwo abantu babiri bava mu ntara zose z'igihugu bakaba bava mu bwoko butandukanye umushingantahe batungwa nayo kuri icyo kintu cerekeye ugushiramo ubwoko bwose mubona kizofasha mukivuga kwiki
ubwa mbere na mbere reka tuvuge ko bavuze ko bazojya mu bwoko gusa bavuze ko n'imigambwe isanzwe yaronse ibibanza mu nama nshinga mateka izojyamo icyo ni kimwe hanyuma mumenye ko uwo mugwi ufise ayandi mategeko ukuye ayo navuze novuga nti amasezerano y'Arusha hamwe n'ibigwa nshingiro hariho n'ibindi tegeko byatowe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu rivuga neza na neza icyo ari cyo ibyaha by'ihonyabwoko ibyaha by'agahomerabunwa ibyaha bikorwa mu ntambara hanyuma hakabaho n'itegeko mu Burundi novuga itegeko mpanabyaha aribyo bita code penal ayo mategeko arerekana neza ukuntu ibyo byaha byitwa n'ukuntu bihanwa hanyuma rero tugarutse kuri icyo mwumva ngiye mu ki kubona hagiyemo abahutu n'abatutsi bavuye mu ntara bavuye ijya n'ino njyewe iwanjye mbona ko ari ikintu gikomeye cyane mu ki kubera iki iyo bavuze ibyaha by'agahomerabunwa ibyaha by'ihonyabwoko nta na rimwe mu mategeko yaba y'u Burundi yaba mpuzamakungu habaho ibyaha bya politiki ibyo byaha bya politiki ntibyigera byitwa ihonyabwoko muri icyo gihe rero dukeneye ihonyabwoko kuko mu Burundi ihonyabwoko gushyika uno munsi twavuga tuti ibyaha by'agahomerabunwa byabaye kandi bimaze kuvugwa n'abanditsi batari bake ibyo barabitohoje ndetse harimo n'abarundi ni ibintu by'ihonyabwoko by'agahomerabunwa byabaye hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa nta na rimwe ndasoma kireke ngira ngo hoba hariho bishasha byaba biza bavuga ko hari ibyaha biri hagati ya CNDD-FDD na FDD cyangwa hagati ya Parlement na Iprona cyangwa hagati ya Parena na Ranak urumva ni ibyaha biri hagati y'ubwoko si ibyaha biri hagati y'imigwi ya politiki ndetse n'iyarusha ntibigeze bavuga ko ibyo byaha biri hagati y'imigwi ya politiki n'amategeko mpuzamakungu avuga ibyaha biri hagati y'imigwi ya politiki simvuze ko hagati y'imigwi ya politiki hataba ibyaha oya harashobora kuba ibyaha bimwe bita ibyaha byo mu ntambara ari igihe imigwi ya politiki y'ikirwana hagati yayo ibyaha birashobora kuba mbwa rero dufatiye kuri kahise kacu injyane zagiye ziraba mu Burundi impisi yose gushika uno munsi zama zifatiye ku bwoko novuga nti kandunduwe aho bahabaye 2022 mwaka w'2022 hari umugambi umwe muga abarundi baramaranye barabayeho ko abanyepolitike oya namba baraba ubwoko numva ko gushyiraho uwo mugwi bakavuga ko abawugize ahanini boba abahutu n'abatutsi bafatiye kuri kahise k'u Burundi amabi uko yagiye arakurikirana kandi amategeko burya yamashyiraho yamajyaho afatiye kuri kahise hamwe na kubu n'ibishobora gushyika kuko abahutu n'abatutsi bariho mu Burundi kandi bazokwamaho
murakoze cyane Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho tuko turaganira ku bijanye naho mu ndwi heze n'amashyaka mateka y'u Burundi yemeje ijana ku ijana integuro y'itegeko rizoshiraho umugwi wo kugwanya ihonyabwoko n'amabi akogwa mu ntambara mu gihugu tukaba turi kumwe n'abatumire babiri turi kumwe n'umushingantahe Aloise batungwa nayo akaba ari arongoye ishirahamwe AMPC gira ubuntu giheza rikana raba kahise cy'igihugu kubijanye n'amabi yagiye araba mu gihugu turi kumwe kandi n'umushingantahe Terence Mushano umunyamabanga w'ishirahamwe AC Genocide kino ni kiganiro gihijambo abanywanye biradijwe rya Amerika tugurure amatelefone tuje ku murongo nawe nyine tubakanya kugira icyo bashikirije kuri iki kibazo duhere kuwitwa Ishimwe uraho neza Halo
ndakomeye
uraho neza kibazo cyangwa yego kibazo cyangwa cyumviye
ugame nagomba nkenguruke ku mugambi uheko gutogwa n'abashinga mateka ngira nti ni mugambi ejo mu gihe cyiza nabona yuko mu gihe kujyanye n'umutekano cyangwa kujyanye n'intego kuko ari rwo rurimo abanyagihugu mbanje gushima ukubona barabitoye hanyuma nkungira nkabaza nti uwo mugwi none uzotangira gukora guhera ryari ko ni ibintu dukeneye ko bijya mu ngiro hanyuma bagakinga ayo mabi nyine ama ikindi kibazo ni gute bijo bajogira amaraporo bakatweka ati ibinyuje twashitse ko ibyo twashoboye gushika ko iyo nagomba kubaza cyane gutere
muri makingira gaje kukwishije kibazo kumbure n'abatumire bacu baragira ico bongeye ko iritegeko ryaremeje integuro y'iritegeko ryaremejwemo n'amashinga mateka ariko iracafise inzego zigiye guzocamwo mbere yuko gyemezwa neza na neza n'umukuru w'igihugu izoca mu nama nkenguza amateka gucyo hama babandanye baritegura ariko baremeje integuro y'iryo tegeko reka twakire mukumbure wundi munywanyi w'ishuri rya Amerika mbere yuko duha karyo abatumire twakire Jean de Dieu uratwumva Jean de Dieu
yego ndabumva na mahoro namwe
mahoro neza
yego hanyuma naje mbanje gukenguruka nshimira uwo mugwi abashinga amateka ukuntu biyumviye gutora uwo mugwi ariko ndafita amakenga cyane nashaka kubaza ko uwo mugwi nashaka cyane uzobugiyeho ko uzoba urusha inkomezi cyangwa naho ingufu igisirikare cyangwa igipolisi kuko kenshi na kenshi burya ihonya bwo kuri bayi usanga abantu ababyifata mu bwa mbere na mbere abantu bwa mbere na mbere usanga igisirikare n'igipolisi aricyo bagira ari usanga babyifashemo nabi none uwo mugwi uzoba urusha inkomezi cyangwa ingufu igisirikare n'igipolisi ikibazo cyane cyarecyo
ikibazo gitoroshye ariko reka kumbure turagerageza kugiha abatumire bacishure umushinga nahe duhere kuri mwebwe umushinga nahe Terence Mushano ishimwe asa n'uwifuza yuko iri tegeko ryotogwa vuba umugwi ugatangura gukora kuri mwebwe kumbure bizofata akanya mbere yuko yemezwa neza na neza ngo batangure gukora ariko kuri icyo kibazo nyene kuri mwebwe muri uwo mugwi mubona wokora gute mu bijanye n'ukuntu wokora kugira ngo ugerageze gufasha mu matati y'igihugu muri aka kanya hama n'ikibazo kumbure cha Jean de Dieu naco nyene mugerageze gucishura cerekeye inkomezi uwo mugwi w'ofise ugeranyije n'igipolisi cyangwa igisirikare kuri we niko yabaze
murakoze ndabashimiye abo baheze kubaza ibibazo byabo mbona bavuze batanze bafite ibibazo aho gutangira gukora muwe mwabishuye ko bwa mbere inama nshinga amateka ariko yari inkemeza amateka dorikenguza ayo mukuru w'igihugu akanishyira ko umukono niho ngira ngo nizotangira gukora raporo yoyo azohora batanga raporo bayiha umukuru w'igihugu kandi umukuru w'igihugu niwe azohora baha raporo
mugerageze kuduza ijwi gato mushinga nahe Mushano
umukuru w'igihugu niwe uwo muguzi wa buri raporo hanyuma wokora gutereza bwa mbere ho kugira ukore neza woba wonyene umeze neza kijya bita composition woba ari umugwi urimwo abashinga ntahe bamiza akabuye k'abagabo ukabamwo abapfaso n'ibiteka ukabamo abo bantu naho bavuga ngo neza abahutu n'abatutsi mugenza yavuze ngo ntizari z'imigambwe ibyo ari byo byose turi mu Burundi turabibona ibibazo by'u Burundi byarabaye harabaye ibyo abahutu n'abatutsi harabaye bya parite hutu harabaye ibyo bagira FNL parite hutu harabaye ibindi mbere yuko n'imigambwe yemezwa ibyo byose rero byabaye ari uko hariho akariganga muvugo mu bantu batwitwa ko bize bateye imbere abantu barebe babigira n'abapfumutegetsi abantu bapfumutegetsi cyangwa abanyagihugu cy'abahutu cy'abatutsi abapfumutegetsi n'abantu bari muri iyo migambwe kugaba badahuje ibyiyumviro nagata baca rero bitwaza ikivunga cy'ubwoko kugaba ubwo bwoko batanabuze ngo bubatume rero twebwe nk'abantu bari mu mashyirahamwe biraduteraga makenga ngene wokora uzokora gute ese tujya ko wokora neza mugakubwira ukore neza uzoba wagiyeho umugwi umeze neza ese tuzobategera ku kibi
ku bijyanye n'inkomezi avuga ati uwo mugwi wogira ku gipolisi n'igisirikare
ubwa mbere hoho igipolisi n'igisoda ni inzego z'igihugu hari inzego z'igihugu rero icyo umukuru w'igihugu na leta bazokoresha izo nzego nibyo bizokora nibyo zikora uburyo twebwe icyo tuba turindiriye ari uko hajyaho leta nziza agacajyaho inama nshingamateka nziza inama nkenguzamateka nziza agaca bashyiraho izo nzego z'igisoda n'igipolisi nziza politiki itegerezwa abayisoda n'abapolisi bakoreshwa na leta.
Murakoze cyane. Tuhindukiye kuri mwebwe mushinga ntahe Aloise batungwa nayo. Mushinga ntahe mushana yishe kubijanye na ryare uwo mugwi wotangura ni nyuma yaho umukuru w'igihugu azowemeza, ariko ku kibazo cerekeye uko uwo mugwi wokora mwe mu bivuga kwike.
Reka maze mvuge ko uwo mugwi abantu tumenye tubimenyere nk'uko ibyiza nk'ibyo bivuga mu itegeko ryawo amajyana 1774 n'umugwi mpanuzwa jambo umugwi zofata ingingo aho kumbura ingingo nishi ikibazo cya kabiri cyabagiye na jandogiye avuga ati nguvu zawo n'umugwi mpanuzwa jambo cyo kimwe n'ujya mugwi nako si n'umugwi ndetse n'inama
kuko
ari n'inama n'inama y'igihugu igejwe gukinga gukinga ibibi byiho nyabwoko byakozwe mu ngwano kandi bigakorerwa ikiremwa muntu urumva yo n'inama mpanuzwa jambo inama izofata ingingo kuko hariho izindi nzego zifata ingingo zo guhana. Icyo ni cya mbere. Hanyuma ku makenga kumbure bavuga bati iyo nama mpanuzwa jambo izotanga raporo byanditse ko iteza gutanga raporo ahantu novuga hane. Itanga raporo ku rwego rw'umukuru w'igihugu, igatanga raporo muri leta ni ukuvuga guverinema, igatanga raporo mu nama nshingamateka no mu nama nkenguzamateka. Murumva ko abo bantu bose bateza kuraba iyo raporo bakavuga bati twebwe raporo twayisomye twasanze ariyo cyangwa twasanze ariyo amakenga, bakisigura kugira ngo ibe raporo yemejwe n'izo nzego. Murumva ko ni inzego zitandukanye ziserukira novuga ntiziserukira abanyagihugu. Ikibazo cyo kuvuga aho izotangurira gukorera mushana ya kirisiye ntacyo nugaruka ko ariko tumenye ko uwo mugwi wo gukinga ihonyabwoko n'ibyo bindi byaha nako iyo nama pana umugwi nimwe mu bisata bigejwe gukora icyo gikorwa. Barashaka hari ibindi bisata bisanzwe bigejwe gukora ibyo bikorwa ni nka sentare ziri mu Burundi zirahana ibyo byaha. Aha rero hari ikibazo yabagize Ishimwe yavuze ati mbega uwo mugwi uzotangura gukora ku byaha ibihe. Hariho rero icyo twari dukwiye kuraba, uwo mugwi utandukanye n'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi. Uyu si umugwi ujye kuraba ibyaha byakozwe. Yanditswe ko ari umugwi ukinga. Gukinga rero bisigura gutangira ikintu ntikibe. Ni ukuvuga ko ari umugwi uzotuma Abarundi batazosubira kujya mu byaha by'ihonyabwoko, mu byaha by'agahomeranwa, mu byaha bihohotera agati y'akazina muntu. Si umugwi ujye kwiga no guhana ibyaha byabaye. Oya, haba namba hariho iyindi migwi igeze gukora icyo gikorwa.
Kuri ibyo nyine ku bajyanye no gukinga, icyo bimwe mu byo bakora mu kugira ngo bakinge ayo mabi ni nk'ibihe kuri mwe?
Bimwe mu byo bakora bavuga ko uwo mugwi uzoraba ukuntu Abarundi bagenda baratera imbere, kugira ngo barabe ko uwo mugwi urabe ko hari ibimenyetso by'uko hashobora kwaduka ejo cyangwa hirya y'ihonyabwoko babitange ko raporo. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri bavuga bati ni ugukinga no guhonya burundu no kurwanya burundu ibyaha ibikorwa bijyanye n'ihonyabwoko n'ibyaha by'agahomeranwa n'ibyaha byo mu ntambara. Hanyuma icya gatatu bakavuga bati uwo mugwi uzoza uratanga intumbero. Mu byumve neza ni ugutanga intumbero kugira ngo izindi nzego zishobore kurwanya nuvuga zishobore kurwanya umugendo mubi wiraye hano mu Burundi ujyanye no kudahanabira n'ibyo byanditse. Hanyuma bakavuga bati uzotuma kandi uhimiriza gushyiraho izindi nzego, nuvuga
mpuza makungu niba arije muri aka karere k'ibihugu bigari kugira ngo nabo bashobore gukorera hamwe no kuvuga hagati y'umugwi ukora ibintu nk'ibyo mu Rwanda, muri Congo, muri Tanzania n'ahandi kugira ngo bashobore kurwaniriza hamwe ibyo byaha by'agahomera bunwa, hanyuma ngo bafashe Abarundi kugira urunani rw'intamenwa ruhuriyemo n'abahutu n'abatutsi kugira ngo bashobore kwirinda no kurwanya ibyaha hamwe n'ibyo. Nibyo bintu bikomakomeye uwo mugwi uzowugejwe n'umugwi ugejwe guhana.
Kuri ivyo nyene bijanye no gukinga ayo mabi kumbure, turagaruka mu kanya twongere tubabaze ku kintu gihambaye mushinga nahe mushano yavuze cerekeye abitwaza ubwoko mu gukora amabi amwamwe n'ukuntu kumbure bashobora guteshwa muri uwo mugambi wo kugerageza kujinama kuvyokogwa. Ariko reka tubandanye ku murongo, tubandanye duha ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyene, tubandanyirize kuri Eric. Eric uratwumva?
Nyarumba cyane.
Amahoro neza. Ikibazo cyangwa icyumvira kuri iki kibazo, Eric?
Amahoro cyane, mu ndamukwiza batumire.
Barakumva.
Ndaramukwiza cyane, Bwana Terence Mushana.
Barakumva.
Yaje cyane cya mbere, ndashaka nimba ari ku murongo anyishyure direct kugira ngo ndamubaze ibikurikira.
Majambo make, duga ku ijambo.
Nashaka ndamubaze nimba ari muhutu cyangwa umututsi.
Niyashima kukwishyura kwishyura, bandanya.
Yego. Amanage ndamubaze ku bijyanye n'ishyirahamwe ryiwe ari umunyamabanga mukuru waryo, bibaza kugira ishinga ishyirahamwe rijyanye ihonyabwoko, ni uko yari yabonye ko habayeho ihonyabwoko cyangwa habayeho ibimenyetso bigaragaza ko hashobora kuba ihonyabwoko. Ikibazo cyanjye rero ni
urakoze cyane,
nimba ihonyabwoko ahaye ni bande barikoze, barikoreye bande? Nimba nawe hari ibimenyetso byagaragaye ko hashobora kuba ihonyabwoko, ni bande barikoze, bagaragaza ibimenyetso byo kurikorera bande? Ikindi, ubu naho hariko harajyaho umuzi wo kurwanya ihonyabwoko kubwiwe, abona hageze ko uwo mugwi ujyaho cyane, abona ko hatari bwagere. Nimba hatari bwagere, iryo shyirahamwe ryabo babishyizeho babona ko uwo mugwi wari ukeneye, nimba icyo gihe wari ukeneye kubera ko utagiye, ibibazo byanjye ni ibi.
Urakoze Eric. Reka duha akagiye umushinga nahe Terence Mushana abanza kwishyura mbere ko tubandanya. Umushinga nahe Mushana, uduga ku ijambo.
Ndumva nkeneye kumenya ubwoko bwanjye. Ejo nibaza ko bitateye isoni, icya mbere cyo kiyo menya ndi mu Rundi kandi ni ubwoko bw'Abatutsi, nibaza ko atanga icumuro twakoze. Ikindi ishyirahamwe ryavutse muri tariki 19 mu kwezi k'umunani igihumbi kimwe n'amatari 1997. Nyuma y'iho nyabwoko iye ntabaye n'umugwi w'ubusohozi uriso na ONU ukabona yuko habaye ibicaha by'iho nyabwoko u Burundi byakorewe Abatutsi n'Abahutu batemera iryo honyabwoko byari byakozwe na kompozisiyo
Ushinga naye Mushana, muko muvuga ibintu bihambaye, tubasabe mwongereze ijwi twumve neza.
Ishyirahamwe ase genocide kirimo ko ryavutse itariki 19 mu kwezi k'umunani mu gihumbi kimwe n'amajana 1997 nisunikeye izo bitwije imyaka 20 yavutse inyuma y'iho nyabwoko byemejwe n'itohoza ryakozwe n'intumwa za ONU mu 1996 igatanga raporo y'uko habayeho nyabwoko ry'Abatutsi n'Abahutu batari bemeye gukora icyaha nyabwoko kandi igatangirizwa Frodebu. Naho mwene wacu Aloyiza ariko aravuga ngo izi migambwe ntibivuga igawe ubwo bwoko buri no mu miryango niyo buri. Hanyuma nibaza yuko ari ikibazo cya gatatu
Avuga ibintu bijanye n'ibimenyetso.
Umugabo ubugeze inama manuzwa zambari wo umugabo ubugeze cyaho cyangwa wabarego. Urengerana aho warego ararengeranye. Ibyo nzego ni nyinshi zitegekanijwe n'amasezerano y'Arusha. Mugabo bigeze zijaho. Kandi n'uburyo zijaho n'ubu naho ariko bazishyira n'iziriho zibasezere zibasemideyi n'ukuri atari ukubesha hari baravuga nganabonye aho muri iri twavuga bati koko iziri zo bari muri uwo mugwi anuzwa jambo ukurwanya ihonyabwoko n'ukurikiza usoba umuntu atora n'umuntu bari muri leta mu nama nshingamateka cyangwa inama nkenguzamateka bose bari yuko n'uwigeze kujya muri leta n'uwigeze kujya mu nama nshingamateka n'uwigeze kujya mu nama nkenguzamateka atosubiramo atojamwo kuko hari abo tubona bakura ibintu bidashimishije mu yindi migi bamaze gushyiraho kandi bari baje bava muri leta.
Murakoze cyane. Murakoze cyane mushingana ya mushano mushingana he batungwa nayo nyashima kugira icyo yongeye ko turamuha akajyo mu kanya ariko reka tubandanye twakire na Innocent uratwumva.
Yego ndabumva.
Duga ku ijambo amasegonda make kibazo cyangwa icyumviro.
Nishimiye kwishimikiye ukubaza cyo nyarwoko cyane nabo bonye hapfuye ubwoko bwose yaba bahutu cyane abatutsi hapfuye bose ama ikindi yovuga uwo mugwi icyo umugwi icyo zo gutohoza amabi ariko uko mu Burundi nuze ukinge abo umuntu wese azofatwa ariko agera inabi agere iyo nyona ikihugu kubera ubu ndabona hari amahoro umuntu uzoce umufata babishikirize ubutungane ati umuntu bonaka ariko agiye atembagaze nk'inzego cyane yuko agiye yuko yote ukingira abanyagihugu hama natwe twirere mu mahoro cyo cyo kibazo cyane n'isisi.
Urakoze Innocent ariko ngerageje gukosora gato usiguye ibijyanye n'ivyo umugwi CVR ujejwe gukora mu bijyanye no guhana canke gutohoza abakoze amabi uno mugwi nkuko abatumire bacu bagerageje gusigura ni inama y'igihugu kumbure inama mpanuzwa jambo kubijyanye no gukinga amabi yihonyabwoko n'ibyaha byo mu ntambara. Tu haya kajambo akanya mushinga ntahe Aloise batungwa nayo kugira ico mushikirije ku bibazo n'ivyumviro vya Eric na Innocent jambo ni kwao.
Ivyo bibazo yabanje ni bibazo bikomeye nta gushikura munsi nta gwego no vuga nti rugejwe guhana rufikiye ubasha no vuga ugwego rw'ubutungane ruravuga ijambo ritomoye ku mabi yagiye arabahana mu Burundi. Mugabo hariho abashakashatsi abagiye barandika ibitabo aho berekana amabi yagera aba hano mu Burundi aho nuvuga ko ari nk'umwanditsi wa mbere hano mu Burundi yitwa Ngayimpenda Evariste yanditse igitabo mu 2004 aho yerekanye ko 72 habaye ihonyabwoko ry'abatutsi. Hakaba n'undi mwanditsi witwa Jean-Pierre Chrétien afadikanije n'uwitwa Jean-François Dupatie nabo nyine bagaca bandika igitabo cyasohotse mu 2007 bagaca bavuga ko 2002 habaye ihonyabwoko ry'abahutu bakerekana n'ibitigiri by'abahutu bo barahashyize ubuzima bakavuga bati ni hagati y'2015 n'2050 bakavuga ko abatutsi bashobora kuba barapfuye ari 2500 Ngayimpenda nawe akavuga ko abantu bashobora kuba barapfuye ari 110,000. Numva ko icyo ni cya mbere ku 2002 1993 naho nk'uko yabivuze hariho umugwi mu 1996 warungitswe n'ishyamba mpuzamakungu ni gutohoza ibyabaye mu Burundi baraheza baravuga bati turaze ibintu byabaye gushika neza na neza mu mwaka w'1991 mu ntango z'umwaka w'1994 harabaye ibintu byerekana ko hashobora kuba harabaye ihonyabwoko y'abatutsi ariko bagacyabongera ko rero bakavuga bati ijagi irakulikira naho tutaronse neza batatwemereye neza kujya mu misozi hagati hari ibyerekana ko igisata cy'Uburundi nacyo cyateguye kandi gashyira mu ngiro ubunyabwo kujya abatutsi. Icyo cyegeranyo rero gushyika uno munsi nikigira cyemezwa n'inama mpuzamakungu ya ONU igejeje umutekano, ndetse nsubiye inyuma hariho n'ikindi cyegeranyo cy'inama mpuzamakungu cyitiwe uwitwa Benjamin Whitaker cyasohotse mu mwaka w'1986 nacyo cyemeza ko habayeho nyabwoko ry'abahutu 2022. Mugari ibyo byegeranyo ko ari bibiri, nta na kimwe inama mpuzamakungu igeze umutekano yigeze yemera. Mwumve ko ibintu ahandiko ndagerageza kumwishyura avuga ati mbega ihonyabwoko ryagiriwe bande, ryagize bande, aho nafashe ibimaze kwandikwa nawe ahegeye itoreremo. Mugwa gushika ubu haba ubutungane bw'u Burundi, haba ubutungane mpuzamakungu, nta bantu na bamwe barigera bavuga ibintu byabaye mu Burundi 1992, 1995, 1991, 1995, 1996 nta bantu nabo barigera bemeza ibintu byabaye ibyo ari byo. Urumva ko nta ngingo z'ubucamanza zirasohoka ukuye abo bantu b'abashakashatsi baheza bakandika ibintu bashyize ahabona nk'ibyo ku kubabwira. Urumva ko ni ikibazo kumbure kitoroshye kandi kumbure uwo mugwi nako iyo nama mpanuzo jambo ya iriko irashyirwaho kuko bagiye gushyira itegeko rizo yigenga biri mu byo izoraba kuko mu ngingo ishyira ya nyuma agace gashyira ka nyuma mu byo izokora bavuga ko uwo mugwi iyo nama nako izotanga ibyimbiro bijyanye na politike n'ingingo byo gusubiza agateka abacitse ku icumu. Ni ukuvuga abacitse ku icumu y'ihonyabwoko, abacitse ku icumu ibyaha bikorwa mu ntambara, abashyize ku icumu ibyaha bihohotera hagati y'akazina muntu. Ni ukuvuga ko ikintu nyamukuru cya mbere tuzobanza kumenya mbega abo bantu ni bande, mbega bacitse ku icumu ry'ihonyabwoko yajyari, kuko urumva niba hari ihonyabwoko rimwe aho twaduhiriwe, niba habaye amahonyabwoko menshi, niba habaye ibyaha by'agahomeranwa ku myaka igiye atandukana, aho murumva ko habanza kumenyekana ibyo byaha igihe byabereye nabo bakiki ku icumu n'abajyari. Murumva ko intambwe iracyari ndende kandi igikorwa kiko cyoroshye kuko kirabwa n'inzego nyinshi hano mu Burundi kandi ibyo bizotera ikibazo kitari kitoroshye.
Ni igikorwa kitoroshye na gato nk'uko mwese batumire mwabivuze. Mushinga nta mushano nawe nyene yari yasiguye zimwe mu maraporo zagiye zirasohoka zerekana ihonyabwoko zagiriwe abahutu n'abatutsi, n'amaraporo menshi yagiye arasohoka. Tugarutse kuri icyo nyene cerekeye amaraporo muri iminsi tuje kuri mwebwe mushinga nta hetanse umushano kuba nkishira hamwe FIDH risa n'iri kitakivuga ijambo ihonyabwoko mu maraporo yayo ku gihugu cy'u Burundi, byo babisigura ko batacemera ko ico kintu kiriko kirategurwa canke ko kitakishobotse mu Burundi. Murakoze cyane. katubandanye ku murongo duha abandi banywanye ijwi rya Amerika karyo kuri ico kibazo cinyene mushinga nahe batungwa nayo ni washima kucongera ku cyuko ivuze ko mukanye turaguha karyo Elia uratwumva ikibazo canke ciyumvira
Ekome ndaguhaye mwiriwe Oriane
mwiriwe neza Elia
amahoro
amahoro neza
Eko nari mfise ikiyumvira kuri iki kiganiro na impande y'iradiyo numviriza
ni byiza cyane
none ko tubona ubunye twari dusigaye tutama tukasinzira ama nk'umuntu apfuye ruguru naho bwo babwije agiye nko mu yindi ntara canke amanutse ino ibujumbura akabashika atangorane hama umukuru w'igihugu nawe nyakubahwa Petero Nkurunziza akaba yaravuze yuko n'intambara isanzwe itazosubira kandi tukaba turyama tugasinzira iryo honyabwoko ryotangurira ryohera kuri bahande nimba babona bo ritangura bo bokinga hakiri kare ikiyumviro cyari cyo shonyene murakoze kumwanya ku ijwi rya Amerika ndabashimiye Imana ibahezagiye
murakoze cyane Eliya gushima murakoze nkuko twari ko turabivuga uno mugwi nawe nkuko bivuze ujejwe gukinga ayo mabi katubandanye twakire na Adelin Adelin uratwumva
nawumva cyane
hari induru nyinshi aho uri sinzi ko ari umuyaga gerageza uhagarare hantu hamwe mu masegonda make
kuri cyo kiganiro muri ko mukirisha intererano yanje no kuvuga ngo bo umuntu ariko ategura ibyo by'umunyabwo bushibindi nibaza ko ari kiremwa cy'Imana
Alo Adela Adela telefone yawe iri kwiragorana gato kuko harimo induru nyinshi ariko tugaruke kubatumire umushinga nahe ya Louise batungwa nayo kibazo n'ivyumviro vya Elia na Adela muduge kwijambo
murakoze nkuko bamwe bavuze ubwa mbere nashaka ngaruke kwano gatoya abantu ikibazo bigeze kubaza ati mbega iho nyabwoko niba ishyamwe yiyemeje guhana hagati y'akazi na muntu FDH bitakivuga iho nyabwoko ni ukuvuga ko bitagishoboka cyangwa ibyo bari tayikoreye ategurwa kimwe nagira mvuge biragoye mu gihugu iyo umuntu nubwo ntitutamenyereye kumenya ibintu by'amategeko umuntu yabuze abantu mu muryango barenga babiri batatu batanu mu muryango umwe niwe avuga ati niho nyabwoko kuko niwe ariko barahonya mugabo iho nyabwoko rikaba rifise nubwo nti ikiguro yaryo ku rwego nubwo bw'ubwoko atari ku rwego rw'umuryango aho rero tugiye kuraba agenda afise ibintu ibimenyetso munani byerekana ko iho nyabwoko rishobora kuba ariko riraba ariko rategurwa ahantu kuko iho nyabwoko ntiriba umunsi uriraye riheze cyangwa ngo ribandanye oya iho nyabwoko rirategurwa ni ibimenyetso yo munani ugiye kuraba hano mu Burundi muri ibyo bimenyetso munani nukuri twovuga nukuri ntitubihishanye muri ibyo bimenyetso munani ugarukira ku kimenyetso novuga nti cya kabiri mu kigute ikimenyetso cya mbere ikimenyetso kivuga kiti abantu bajya mu migi imigwi irahari abahutu n'abatutsi barahari ibyo n'ibintu bisanzwe kandi bizokwamaho ikimenyetso cya kabiri bavuga bati iyo migwi iyo hari ibihe bidasanzwe batangwa gutana ku mwikomo ngo byagize n'abanaka mbere n'abanaka ibyo mu Burundi twarabibonye ko byahabaye mugabo gushika uno munsi cyane kuvuga uno munsi giye kuraba nta bintu kuko ni ntambwe ya gatatu baca batangwa gutukana bavuga bati bajya n'inzoka bajya n'ibikere n'ibiki uno munsi kiretse ntabeshe nta bintu nta mugwi ndumva uvuga uti abahutu n'ibikoko cyangwa abatutsi n'inzoka cyangwa n'ibiki ibi byarabaye muri kahise nubwo nta bihari muti iryo honyabwoko mu Burundi birashoboka nibaza ko inyishu iri mu nteguro y'iryo tegeko inyishu iri muri iryo tegeko kubera iki iryo tegeko rigenga iyo nama bagita ko ni inama ijejwe gukinga gukinga rero ukinga ikintu gishobora kuza gushikira iyo umuntu ariko arasakara inzu muki aba ariko asakara kugira ngo imvura ntizomunyagire ni ukuvuga ko imvura izoshobora kuza rero niba bashyizeho inama izokinga igihe gukinga iho nyabwoko nuko babona ko muri kamere k'abantu ntushobora kuvuga ngo iki kintu cyarabaye n'ikizo cyagisiye kuba oya aba namba n'ibindi bishoboka ko rizoshobora kuba mugabo nicyo gituma cyashyaho iyo nama kugira ngo izokwa migabire yiga ku munsi ku munsi ko bya bimenyetso munani naho ntagiye kubivuga ko nibirebire baraba bati mbega Burundi bugeze ku bimenyetso bimeze gute mbega ibimenyetso biratwereka ko mu minsi hashobora kuza ibihonyabwoko bagaca batanga raporo muri leta ku mukuru w'igihugu mu nama nkengezamateka mu nama nshingamateka bagaca bavuga rero bagaca babikinga aho nari ngerageje kwishyura kuri icyo kibazo ku kindi nacyo bashyikirije Eliya yashyikirije
we yavuga ati bararyama Eliya yavuze
icyumviro
yashyikirije icyumviro ahanini yavuga ati turaryama tugasinzira ati ntabona kuri we habihonyabwoko mwagerageje gusigura yuko hobanza kuba ibyo bimenyetso umunani kaduha kagiye umushinga nahe mushano imbere yuko tuja kumutumira kurikira umushinga nahe mushano akajambo nika kugerageza mu majambo make tuko turaja kumusozo w'ikiganiro murakoze
uko mugenzanza amuze aje kuvuga ko uwo muguje gusinga umuntu akinga ikintu gishoboka murumva rero yuko twebwe ntawo tubaza ngo ntibizoshoboka cyane cyane mubona iyo myaka ingene yagiye iraha baba bakurikirana bamengana agahengwe muga bigasubira akabyuka ikindi twebwe hariho mu ntangamarara mu ijambo ry'intangamarara umukuru w'inama nshingamateka yishyura umushingamateka bazijya nino Fabiane yamubariye ngo ntafatire kuri ekisipo n'ubuye Aloyizi abuze nk'umuntu abuze babiri batatu ngo siho nyabwoko amwe ingwano y'isi yose koko niyo siho nyabwoko mbwa ingwano ya mbere yahereye ku munyeshuri w'umuserbe ishirasikira ibyo bintu rero byose by'isiho nyabwoko bigiye nta byaha byatahumiraburwa ibyaha byo mu ntambara ibyo bintu uyo mugura bisinga mugabo umwiza umva ibwami bakira hose ibyo uko bizogenda bazowushyiraho nabo azoshyiraho abantu b'intungane niyo kandi abantu baguze akabuye k'abagabo atari ba bandi batamika ijambo cyangwa barisha bafataga kugira mu gihugu kumufunga
murakoze cyane mushinga nahe mushano turiko turaja ku musozo w'ikiganiro nk'uko nayo babwiye mwakoze cyane rwose mwempi ko namwitavye kino kiganiro nkora mutima ku muri ako karere k'ibiyaga binini ku kibazo cya genocide ishobora kuba genocide zabaye ni ikibazo kibandanya kuvugwa cyane muri ako karere kandi turabashimiye cyane rwose kubona mwafashe aka kanya mukaza kuganira natwe tubibutse ko twari turi kumwe n'umushingantahe Aloyse Batungwa nayo akaba aserukira ishyirahamwe amapesi gira ubuntu amushinga na Terence mushana na wagaserukira ishyirahamwe ase genocide amashyirahamwe yose yarihweza kahise k'igihugu cy'u Burundi n'amabi yagiye arakogwa n'ibijanye na genocide ndashimiye rero mwe mwese mwaduteze amatwi hano kuri radijwi ijwi rya Amerika reka mpe amasegonda make cyane abatumire bacu niyo bafise akajambo kanyuma bashikiriza duhere kuri mwebwe mushinga nahe Aloyse
ikambena nuko umushano rero ntahura sinavuze ngo hi apfuye umuntu umwe cyangwa babiri oya umuntu umwe gusa apfuye ahowe ko ari umuhutu niho nyabwoko kuko byateguwe cyangwa ahowe ko ari umututsi niho nyabwoko mugabo navuze nti umuntu iyo apfuye batamwagiriza icyo kintu cy'ubwoko nibyo byama biba muri Amerika cyangwa ikindi rero nagomba kuvuga nuko naho bariko leta bariko barabikora bashyiraho iyo nama basegura amategeko ibintu nk'ibyo ni byiza ko byoca mu banyagihugu bakagisha inama abanyagihugu umushikiranganji w'intwaro hagati yari kubanza akabwira ababura matara abasanteri bakagirisha inama bakaronka ibyiyumviro bati mbega ibyo bintu byogenda gute abavuga muri uwo mugi byogenda gute kugira ngo kibe ikintu cy'abanyagihugu n'abashinga amateka baduserukira
ego namwe mushinga na Terence akajambo kanyuma amasegonda make
nagira nshya abantu bose b'abarundi kandi umuntu azosubira kwigisha inyigisho y'ibonyabwoko ntihagire uzosubira gusohoka ategura akongera agashyira mu mirongo iriho nyabwoko hari n'akajambo k'ubukumira muri iri bwirizwa mbona
ekspirizo bagomba kuyifunga kandi gukumira abantu yari byo byinshi byarakarambaraye abantu mukunywana n'itegeko n'ibugire abantu batavanguye.
Murakoze cyane rwose mushenkanahe Terence Mushano namwebwe mushenkanahe Aloise batungwa nayo namwebwe batumire mwese mwashikiri mwanywanyi mwashikirije ibazo n'ivyumviro turabashimiye nabamfashije mu buhinga bw'ivyuma Fatuma Kalalali Masinda gushimiye mwari kumwe na Oriane Tangishaka naho butaho.